bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Niriwe ncuti bakunzi muteza amatwi biganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri cyo ya gatano mu 10 na Jo Diane na Hazindongo ibiganiro vya uno mwanya Pasika nziza kuri mwese muyihimbaza.
Mwebwe babaye butubwira ati ni mwemere ducanje abana banyu. Ariko narwo ibintu by'urucanje ntabwo tubyemera. Badufata ku nguvu. So kwa mu Burundi tugiye tuzi ko hari amahoro. Mugako bashe batubwira ati ni mutubire mu gihugu utegeza kugenda.
Uyu ni umwe mu bayoboke w'umwigeme Ezebia Ngendakumana bari bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda basubijwe mu Burundi bavyishakira nk'uko bamwe muri bo babivuga. Igituma nuko ngo badashobora kwemera bimwe mu byo basabwa n'igihugu cy'u Rwanda. Turabigaruka ko handi hato muragume ku maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika kandi na Pasika nziza kuri mwese. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco misa yiwe igicugu ca Pasika yahamagariye abakirisu bose kutirengagiza akarenganyo n'ukudatunganiriza wese abakeneye ubutungane. Muri iyo misa Papa Francisco yarongeye asabira amahoro isi yose na cane cane igihugu ca Siriya. Yavuze yuko n'ubu kikibarizwamwo umutekano muke. Mukanya ca tubandaniriza amakuru mu karere. Inyuma yaho abayoboke b'umwigemeze biyangenda kumana banse kwandikwa biciye mu buhinga bwa none nk'uko bisabwa n'amategeko y'u Rwanda bari bahungiyemwo inyuma yaho bibaviriye muri Congo banka kwandikwa no gucandagwa nk'uko bigenda ku mpunzi zose. Uno munsi batahutse mu gihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yagiye mu ikambi bari barimwo harabuko batahukanwa maze adutegura ino nkuru.
Turasubirayo nta kundi tubigenza.
Ibintu byo gushyira amakarada bimwe bita biometri kiramara yabivuze kuva muri za 90 ko bijya bintu atari byiza. Bashaka kubidushyira ko ku nguvu tukumva ko Imana yizo dukontorora yonyine. Twavuye i Burundi batwishe hanyuma ariko turemeye kujya gupfa tutakazumira ariko turakora umutima ujya ku Mana mu ijuru.
Abantu bamwe mu Barundi bahisemo gusubira mu gihugu cyabo nyuma yaho bemeza ko amategeko yo mu Rwanda yabananiye. Aba Barundi bagejejwe ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu gihe cya saa moya za mu gitondo. Bari bananiwe cyane bigaragara ko baraye badasinziriye. Yewe benshi bagaragaraga nk'abashonje. Abenshi bavugaga ko batangiye guhambira ibyabo kuva kuri wa gatandatu. Nta byishimo bari bafite ku maso nk'abantu bari basubijwe mu gihugu cyabo nyuma y'igihe bataheruka. Ahubwo abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko bafite ubwoba.
Turafise ubwoba ntitugira aho dushikira.
Twabuze atuje
ntabwo twayidashaka ariko mugabo twemeye kugira aba bari batwakire ntitubagore. Twahuye n'ibibazo byinshi twavuye mu Burundi ariko batwishe muri Kongo kandi basubira baratwishe. Ubu twarahahamutse ni ukuvuga tunabonye n'umupolisi we turiruka tugashaka guhwera. Tunabonye n'inkoho yonyine twarahahamutse.
Turashobora gupfa cyangwa tugakira kubera ko n'ubundi bari baratwishe tukagenda twari twarapfuye n'ubwa mbere. Turashobora no gupfa kuko n'ubundi twari twarapfuye.
Mwebwe babaye butubwire ati ni mwemere ducanje abana banyu. Ariko narwo ibintu by'urucanje ntabwo tubyemera. Badufata ku nguvu. So kwa mu Burundi tugiye tuzi ko hari amahoro. Mugako bashe batubwira ati ni mutubire mu gihugu utegeza kugenda.
Aho ko bamukingira nyine agapfisha umutima yatuma asubira mu Burundi akazopfa mu bw'Imana ikazomuha ikibanza cyayo mu ijuru.
Ibintu byo gushyira amakarada bimwe bita biometri gushyira ko rero kiramara yabivuze kuva muri za 90 ko bijya bintu atari byiza. Bashaka kubidushyira ko ku nguvu abana babakingire ku nguvu dusanga yuko aho kugira ngo dutakaze umutima kuko ubishyize ko yatubwiye ku mutima utwarwa na bijya kuko ucukontorogwa no mu kuzimu uramenyekana kuko icyo kintu gica kirusha n'Imana kukumenya.
Izi mpunzi nizo zari ziherutse gusaba Leta y'u Rwanda ko mu gihe zaba zidahawe ibyo zifuza bazireka zigasubira iwabo cyangwa se zigafashwa kwerekeza mu bindi bihugu. Leta y'u Rwanda yahisemo kuzifasha gutaha iwabo. Gusa izi mpunzi zabwira Ijwi rya Amerika ko zihangayikishijwe n'ababo babuze.
Umubabara turawuvise baradutandukanye n'abashyo. Abashyo bari mu gasho kwanza ntituzi iyo babajyanye. Ni ukuvuga umubabaro wacu urawufite. Bongera baradutandukanya tukidugishika hariya mu ntuzeya. Bamwe babajyana ngo ahantu i Nyanza abandi basigara i Nyarushishi. Ni ukuvuga kugira twe baradutandukane.
Leta y'u Rwanda ivuga ko nta munzi nimwe yifuza gutayiza sigarita giye. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Impunzi mu Rwanda Olivier Kayumba yavuze ko nabari barafunzwe mu cyumweru cyashize nabo bafunguwe bakaba basubijwe iwabo. Uyu muyobozi avuga ko ibi byose byaturutse ku munzu ubwazo zahisemo gusubira iwabo aho gukurikiza amategeko ya Leta y'u Rwanda.
Ibyangombwa bakeneye kugira ngo babone ubuhungiro basanze badashobora kubyuzuza. Ibyo byangombwa ni ibi, ni ukwemera yuko bandikwa mu buryo bugezweho biometrics registration. Icya kabiri ni uko bangaga ko abana babo babona inkingo zikenewe. Icya gatatu ni uko badashaka ko tubasuzuma mu ndwara zose baba bafite. Dufitemo abarwayi b'igitundu, dufite abarwayi ba malaria, bose banze ko tubavura, tubabwira icyo bifuza noneho batumemerera yuko bifuza ko bataha. Niyo mpamvu twafashe aya mamodoka yose twafatanyije kugira ngo abantu tubafashe babone uburenganzira bwabo basubire mu gihugu cyabo. Bamaze kukitubwira icyo cyifuzo cyabo, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yahise yandikira guverinoma y'u Burundi ibamenyesha ko hari Abarundi bifuje gutaha kubera ko bumva imyemere yabo idahuye nuko bagomba kuba mu Rwanda.
Ku ruhande rw'u Burundi nabo baje kubakira,
turabyizera, ariko twabamenyesheje kandi ambasade yabo yatubwiye ko bari tayari, na Ashteri ikorera i Burundi yatubwiye ko bari tayari kubakira.
Usibye impunzi bigera ku 1600 zavanywe mu nkambi y'agateganyo ya Gashora mu karere ka Bugesera, izindi 500 zari zikambitse mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo nazo zamaze kurizwa imodoka, ndetse n'izari Nyarushishi mu ntara y'Iburengerazuba nazo zahawe amamodoka zigeza mu gihugu cy'u Burundi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yari yamenyesheje Leta y'u Burundi ko yakiriye icyifuzo cy'impunzi zishaka gusubizwa iwabo, ariko ko umurundi wakwisubiraho akemera gukurikiza amategeko y'u Rwanda ko Leta y'u Rwanda yiteguye kumwakira. Kugeza mu masaha 3 za mu gitondo impunzi zari zagejwe ku mpaka wa Nemba ugabanya Leta y'u Rwanda n'u Burundi. Nta mutegetsi wo ku ruhande rw'u Burundi wari waje kuzakira usibye abashinzwe umutekano baberekaga aho bahagarara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, ku mpaka wa Nemba mu karere ka Bugesera.
Asumta Kaboyi, urakoze cyane. Hagataho ipolisi y'u Burundi bicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter yemeza yuko yaronse impunzi ziharugwa mu 1600 ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umwunganizi akaba umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi. Terence Ntahiraja yemeye kutubwira ibitari bike kuzizo mpunzi ziyoboka ku mwigemeze via. Mwakoze kwitaba ubutumire bw'Ijwi rya Amerika, Terence Ntahiraja.
Murakoze cyane kuramukije Diane.
Yego, mwaronse abo Barundi bayoboka umwigemeze biyangenda kumana mwabakiriye sangapi muri kano kanya bari?
Yego, murakoze cyane kuba icyo kibazo. N'ukuri nk'uko twabiganiye mu minsi ihede twabiye kugiye amexpoti burya amahirwe y'injyana mu nzu kandi burya muri iki cyacu hari amahoro n'umutekano. Twari twarateye akantu mbere ya bene wacu kugira ngo bareke kuguma basubwa gufunga na buhoro bagira ibibazo bitandukanye batahuka iwacu i Burundi mugabo baze kubahiriza amategeko y'igihugu. Nta gihugu na kimwe kidafite ibiribwa bikuru aribyo bwiza shingiro n'ayandi mabwiriza bikomoka ko ayo rero afite ibitunga bitatu byose harimo n'ibyerekeye gusenga Imana. Nta wubuza umuntu gusenga Imana Leta y'u Burundi shyetse hagati ku idini cyangwa iriya mugabo hari amategeko amabwiriza ashyira mu bibiri shingiro aheza akatunganya ngene abantu bifuza gusenga
muri kano kano
gushima ko bene wacu baje baraje no kuri kandi n'ibyo mbere turashimira na Leta y'u Rwanda kuko babikushije mu buryo butomoye ibyo barandikiye ambasade yacu hariya i Kigali baramenyesha bati twiza abantu no kuri ibyo amategeko byagoranye umwanya wose ashobora kuba baruwishyira ibyo ni byiza kuko abishyira mu buryo bwiza. Hanyuma ndetse banabazanye hariya rero ku rurimi rwacu mu ntara ya Kirundo duhara n'u Rwanda kuri Kanyarumemba bashyitse ubu tuvugana twari tumaze kwakira gushika amasaha 8 abarenga 1600. Numvise amakuru y'ibyo Amerika n'uko navuga yuko atamutegetsi n'umwe hari oya sibyo kuko inshingano y'u Rwanda tugomba gukunda igihugu bwarungitse umuyobozi mukuru ajejwe kwakira impunzi.
Murakoze ku muco mutanzi.
Niho bari bagiye kubakira hanyuma ubu bakaba bariko barandikwa nk'uko abandi barundi bacu batahuka baje mugabo ntibazaga na HCR batahutse mu buryo bw'uko nk'abadufata ko ari abarundi babizanye bamwe bita mu gisirikare hakatiye spontane na Leta y'u Rwanda yabaduhaye natwe ko turabakira kandi niko biragenda neza.
Muri kano kanya none barihe? Hari aho mwabateguriye bashikira bagiye kuja mu miryango yabo canke zifashe gute?
murakoze cyane uraza umuhitsi muhira nyine habari muhira ikugenda ko sibigenda neza intara ya Kirundo yiteguye ibintu bitunganya kandi bigeze bigaheza bikagenda ndetse abasari bake muri bo hariho n'imiryango yabo yamaze kubashaka bibakumbuye cyane baje kubakira kugira ngo babajyane iwabo abatagira ibajya nabo turaheza tufata ibintu nyine bigenda turi muhira iwacu ni mu Burundi uraza iyo kwituraho tubashira intara yisuganije yiteguye kandi biraheza bigende neza
mushinga ntahe Terence ntahiraja igihe bahunga mu 2015 baja muri Republika Iharanira imbere yaho gato baja muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuye ngaho kuko mwari munaniranwe mu by'amategeko kandi nubarahira bakarengwa yuko batagenda bahevye ivyo barimwo muzokuriki mugiye kuvugana mugiye kubafata gute
urakoze cyane kandi bivuze neza kuko ntibavuze umutekano muke nkuko benshi bamwe bakunda kubivuga bavuze amategeko ariwe nyine kuko bagomba kuyubahiriza aha rero ni muhira iyo mu rugo rw'umugabo abana bahari bagomba kubahiriza amategeko ya serugo ningari ibintu bita kugenda barahita bagahamara amategeko twemere twabahaye ikazi
murakoze cyane gose Terence ntahiraja ni kibazo twemeye ko tuzokurikiranira hagufi tukamenya uko bizoza birakurikira tumva ku murongo wa telefone tutake mufisa ariko turabandanya n'ibiganiro tubafitiye tumira mate gato hama duce twumva ica abanyedini bavuga kuri iki kibazo ca Zeri yange ndakumana
chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Murabyumvise rero nshuti bakunzi abayoboke b'umwigemeze byange ndakumana bahunze igihugu cy'u Burundi bakaja muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakamaze gushika ngaho Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikabasaba yuko kugira ngo babandanye bafatwa nk'impunzi bategezwa kwiyandikisha biciye mu buhinga bwa none nabo bakarahira bakarenga ku imyemerere yabo itabemera kubikora bahitamwo gutyo kuja mu gihugu cy'u Rwanda Rwanda narwo ruza ruzana iyo mvugo nyene ati nubwo muje turaba kirari ko mwemere mwiyandikishe bati ntibishoboka no muri Kongo nivyo twanse uno munsi bashikanye mu gihugu cy'u Burundi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi uhejeje kutwemera yuko 1,600 bakiriwe ahatandukanye mu minsi yahera Ijwi rya Amerika ryari ryakoze ikiganiro n'abanyedini aho ryashaka kumenya ingene ico kibazo cokemurwa abatari bake mu bo cari catumi twari twatumiye baragarutse baravuga yuko ivyo kwa Zebia byari byasambuye imiryango itari mike reka rero twongere dukurikire kino kiganiro cari categwe n'umenyesha makuru wacu I Bujumbura Diane Ndonse aratubwira abatumire bari kumwe
Urakoze Diane ninahazwe kuduha mikro hano I Bujumbura abatumire turi kumwe ni Patrice Nsengiyumva Pierre ari mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura Patrice Nsengiyumva Pierre ndabaramukije
Yego murakoze cyane
Turi kumwe kandi na Pastor Diridiri Adrien arongoye isengero Guérison des âmes namwebwe ndabaramukije
Ego nanjye ndabaramukije kandi abashimiye kubona mwanyumvije ko mugasubira kuntumira.
Turi kumwe kandi n'umushinga ntahe hatunga Imana Celestin avuga yuko afise ingorane mu rugo bivuye ko adahuje kwizera n'umukenyezi wiwe. Namwebwe mushinga ntahe Celestin ndabaramukije.
Baramutse neza mwakoze kuntumira.
Kwibutse abaduteze amatwi ko bumviriza ijwi rya Amerika aho turiko tuvuga ku bijyanye n'umubano wo mu ngo ku badasangiye ukwizera mwese rero murakiriwe muri kino kiganiro cy'uno munsi duhere ku mushinga ntahe Celestin mwebwe umubano wanyu n'umufasoni wawe vyagenze gute vyifashe gute
ngira ngo mbura handa bihera n'ibintu birebire mugabo ntacyo kandi bacyo masonga umufasoni wanje twatumanya aka 15 twubakanye atangwa rimwe dufitani hari yabanjeje mu mihara aho bita abamariya munyuma bari cyane mu kubira ngo bajye kwa Zebia we rero yaje kwa Zebia Jewe misi ya mbele, mumademi, onzemi, duzemi itangula. Ya agenda haya mkayanza na mureka. Mungabo, isengero ni madekubuwa watizo inu, nukwanza kubivangira. Ngamu ya nungu wakisa ngele tafzembe la wawandureke. Alika buke buke. Mwenyumba nareta ila wiha garika, mungabo asanu utafzo mvisi. Mwenyumba alika wache wagi mkenyoro, pata usengero na mkisagara, pata waraja mwamihana ya wana. Musu hizi na raja nungu bitariki mwagina zitano, zuko hizi kwa kane, yungu na chuna kata anu. Nagye mruvana kia sanga ya fachaba na pateke za bimiza wa agenda. Wajai. Wajaja mikongo, anuizika manyani ya wali. Nero wa wanu wa mwariyo kwa zivi, ya sinika mwari sindi kwa hiki, wa mkulikie, wa anuizika manyani ya mikongo.
Mumaze igihe kingana iki mutari kumwe
imyaka igiri ku yiribirizo ibiri itariki 25 zo kwezi kwa kane abana rabatwara abateje amashuri no bataye akazi namahangaje umuntu afise mu muryango abitayaragiye abintanako abana gushika n'ubu ntibiga kandi aho sindi jenyene mfite amakamenshi abantu ndivyashiki urumva yo umuntu ataye ubwo aragiye yitwaje mu byugusenga je warantiri mukije
twibutse abariko baratwumviriza ko Zebia yigeze kuba ari umukirisu uwo muri Ekereziya Katolika munyuma aja gushinga isengero mu ntara ya Kayanza mbere n'abajeje intwaro barabigira mu ruhara kugira ngo bahagarike iryo sengero kuko Zebia avuga yuko abonekerwa n'Imana kandi hari ibiciye kubiri n'amategeko bakurikira ngira ngo patiri ashobora kuza kunyunganira niko koko byari ku ko atwara abana akagenda bakavana
urakoze cyane sinotangurira kuvuga ko byari birekuriwe ko atwara abana ariko ntangurire kuko muri Ekleziya Katolika ibintu bitunganijwe twebwe muri Ekleziya Katolika twemera ko ubutumwa buva ku mana iyo mana nawe yarungitse umwana wayo Yesu Kristo araza ngaha ku isi Yesu Kristo nawe ararangura igikorwa cyari cyamuzanye cyo kuducungura gihe rero yagira subire mu ijuru araheza ararungika abatumwa yari yaritoreye arababwira ati nimuronke mutima mweranda mugende mu kwirisi yose murekurire n'abantu bicumuro baragenda muri Ekleziya rero hariho abungere bajejwe Ekleziya ko umuntu ashobora gusenga ibintu byinshi yumvira ngo ari mukuri canke agasanga ntari mukuri icyo gihe rero igihe cya Zebia yari umukristo yego mu Katolika asenga kandi yabanguka mu butumwa aho nta byinshi cyane no vuga abari Ngozi aho yasengera muri diyoseze ya Ngozi nibo bo bivuga cyane kundusha cyo ngarukire hafi hanyuma mu nyuma arahava atangura rero gusenga avuga akabonekegwa avuga n'ivyo ngo Imana yambyiye ibintu nk'ivyo mu nyuma rero abungere bacu mu gikorwa cyabo bajejwe muri Ekleziya cyo gufasha abantu gutumbereza neza kwemera kwabo baraheza baramuhamagara baramushikira baramusigurira baramwereka kwiyonzira ari karafata ishobora kuba ari inzira yo kuzimira natwe muri Ekleziya hariyo kugamburuka atanguye rero kugambararira bongere atanguye kutumva impanuro bamuhaye niho rero haciye akurikira ibimubona vyabaye na yasigaye abantu bagize ubugeni n'isezerano basezerana ikinjira mu isezerano y'Imana n'abantu na Yesu yaravuze ati ntagira utandukanye icimana yafatanije ko ni Imana yonyene yifataniriza umugabo n'umugore baratandukanye rero ivyo nta muntu numwe yobishigikira ni kibazo
murakoze reka Pasteur Dilibiri nawe abunganire canke mukavuga ibinyuranye n'ivyo avuze mwumva gute ico kibazo cy'umushinga nta Celeste avuga yuko umukenyezi wiwe bavanye bivuye ku kwizera
ubwa mbere numva notangura kumushimira kubona ashobora kuvuga kino kibazo hari na ufata makuru gusa uhuta ntumenye iyo byavuye ntumenye kuri kwavyo ariko mu bike yavuze numvise mu bintu bitari bikenya mu vyamubaye ko rero wihangana ukomere hari umuntu yavuze ngo nta joridacha cyangwa manize yuko icyo kintu kizorangira n'uvyo kuri ko bwa mbere abantu bose bo mwisi bitirirwa izina rya Kristo bitwa ba Kristo bavuze igitabo kimwe niki icyitwa Bibiliya iki rero kushobora kugisoma ukagitahura ukagishyira mu ngiro neza ukamenya gufata ingingo zibereye benshi ntibabishobora abo bantu bafashe nkizo ngingo babaza ati be mwisunze umurongo uwe hari nawe usanga atamurongo akubwira ati ngira ijambo ry'Imana icyo rivuga rero iyo hageze aho umuntu avuga ngo nabwiwe neretswe byagenze uku aho biba bitanguye kugora kuko umuntu abwiye ngo Imana yambwiye ntumuhinza ngo ntiyakubwiye umuntu abwiye ngo neretswe no kugira ngo ntiwabyeretswe wo muhinza gute
mugabo umuntu aca byubahiriza uko nyene
naho nyene duvise karisho karisho ni kuvuga ikintu gipima uruhome ko rutumbereye neza ni jambo mu byukuri Imana yamure yari guca avuga ati raba ni jambo y'Imana uko rivuga mwavuze ngo narose inzozi zirava ku buruhe bwacu kurota kurashura kuva kuwa daimoni mwe mumbizi kere ku muntu namajwa kashura kuyumva akumva ijwi rimubwira ngo kora iki atari cyo atari imana imubariye cyanke yaryama kubera uburuhe kubera iki akagira ibintu rose bwacya gahaguruka gatero akagenda kubera ibyo niho rero umuntu wese Bibiliya ivuga ngo ubuvugishwa bwose abavugishwa n'Imana cyangwa berekwa n'Imana bipimwa na kino gitabo ikibazo nyamukuru usanga cyabaye nk'ajya ahantu nuko atajambo ry'Imana babubahirije kuko yabagiyubahiriza nta jambo ry'Imana na rimwe rivuga ngo umugore atumugaba agende mubana n'umwize umwe yizera undi atize umwe akiri undi akijijwe uyo muntu adakijijwe arafise uburenganzira bwo ati ah je numva ngora cyangwa ibyo bizina byiyumvamwo ndagiye mugaho ugenda nuyo atizera niko bibiliya mu bikorinto ba mbere 15 umuntu yizera yakirijwe yubaha imana ntafise uburenganzira bwo guta ujya atizera
ni kuvuga ko mu fasoni wa Celeste yakoze bitari byo
mu byukuri nimba yararemerewe na Celeste icyari kuba nuko Celeste we yarafite uburenganzira bwo ati jewe ndigiriye uwo mudamu avuga ati sawa nugende mugabo ivyo nabivuze muri cadre yindi jewe bijyavye biya nibindi sindavyita ko ari ukwizera ndavyita ko biri mugwi w'amasect imigwi y'ivyaduka
Celeste atukugarutse ko iyo migambi y'urugo hari yahagaze hari itashoboye kubandanya cyanke yabwirizwa kubandanya kandi umukenyezi yaragiye n'abana ukifata mu gote
ubumvise impuwe z'abana gusa umufasiri mwavuze muti yogaruka imbabazi zizoboneka nukuri jewe ashingira ngo ni Yesu Kristo yabagaruze kumfasha izo mbabazi kubera iki
ni kuvuga yuko umurekurira nimwe mwakira uyogaruka
nukuri kw'Imana kubera ivyo muvuze vy'imigambi yantejeje yantaje mu nzira rero mvuga nti abo bana nkubu batariko bariga ntakazoza kabo baguye mu mpore batazi batazi
mukiri ngaho mbere ko mubandanya iyo migambi n'ivyo byo kwigisha umwana numwe mu migambi mbega mu gihe abana batariko bariga gutyo oye burya umushinga na Celeste nta burenganzira afise nawo bwo kugishiramo ingufu akagenda agatora abo bana akabagarukana bakiga canke bakabigirishirizaho bari
jewe uko ndavyumvira coco cakiba ikibazo kiremereye cyane ko gisaba ko acajamo amategeko abo bana n'umugore bari mu kindi gihugu gifite amategeko kigenga ama ni gihugu c'u Burundi kirafite amategeko kigenga
uwindi mugambi yo barabatanye mbere
ubwambere umva ari uwo mugambi w'abana tubana twafatira imigambi myinshi kugira bazabeho neza twiyoge tutakiriho hariho inzu umushahara wiyo bose credit hadufise
ingurane
iyi credit ingurane yo muri fond de promotion umushahara waje ku bose urumva twagiye kuyiha ukwezi kwa kane 2019 arataye akazi aragiye n'iyo denije natanze ibikaratasi byo tubamwe nari naje kuriha abitaye nkuvuga iyo nsamara bo bacabaza kuyiha kandi mu kuyiha bagurisha iyo bafite ibikaratasi urumva yose bigaruka kuri je byose
ku mutwe ku rutugu
kuri mwe ubu wanje murumva kugira muri banke naho iyo denije bashobora kuyiha naho ndabiriha hari amahera abanza gucaba gusaba kugira biji kuri wewe ndayanyungu bagira kongera iminsi ushobora kubiri uri wenyene bacaba guca inyungu niko no byagenze banyongera umwaka kugira ejo kuba nacyo mugabo anamahera cyaraduga ko umuliyoni urengako
ni kuvuga namwebwe ubu mufisi ingorane zingine
mushobora kuba ingorane zingine mbaho ko yantanye uwo mugambi iyo haragize n'igihe niyumvira none nk'inzinzu zantumye nsonza nzonzira abantu zibaye zinga nano zigurisha sinogaho dinari ngahe kwitera ingorane ndongo ibibazo biza kubera umuntu gutera ingorane ko
nta wundi mufasoni murazana
oya nta wundi azana agenda nawe yo ndumukirisa naho bingora gutegereje nti mwe bimwe kandi ndemera amategeko y'igihugu urumva urumuntu
reka twumve pasteur Biridiri ntare kuri we kuzana wundi mukenyezi ku bintu bimeze gutyo
mbere yuko nza kuri icyo ntagomba manze kuvuga ko hagiye yavuze ati naciye mbabara ndatirimuka cyane nari navuze ko iyo bishitse umuntu wawe umwana umugore akahura n'icyo kintu kitwa secte ahubwo nibwo buryo bwo kwegera Imana cyane uko nije kugutabara si uwo mwanya wo kureka kuko ari ibintu twe tudashobora nk'abana b'abantu ariko Imana ikabishobora icya kabiri aba bana abantu benshi murazi gukora abantu bahagurutse ngaha muri kino gihe bakita ngo ni Imana abantu babakurikiye ubu sinzi ko bakivyizera ngo byaryo byumvikane uko ivyumviro genda birahinduka bajya abana hazogira igihe barire baravuga ati ese ni kubera ko twabuze udutabara twaguye mu maboko y'abambuzi je numva ahubwo harakwiye ko hagira ingufu z'ibintu bibiri ubwa mbere kwa bana b'igihugu sinaza ko ari abari mu buhungiro ngo bavuge ngo hase irabazi Kongo nde numbumenga harakwiye gukoreshwa ingufu zo kubazana Celeste yo kwitegura kubabarira madamu wiwe kuko Petre yagiye abaza Yesu ati mbega mwene data cyangwa mwene mani yashumurako zo mubabare kangahe arabwira ngo indwi kugwiza 77 yarokita nta muntu yo gucumura ko indwi kugwiza 77 yatanze yaro kinini cyane vuga ngo duteza kwamatwiteguye kubabarira
n'amafaranga zarabarungikira
none sabana biyo n'umugore wiyo ya
Ninzu arashaka kwigurisha akabagurira
hanyuma abana biwe n'umugore wiwe kugezwe imbere y'Imana. Imana izi yuko Celeste afite umugore muri Kongo n'abana.
Celeste babayeho gute mbega? Buryo ntibatubwiye ngene babayeho. Umukenyezi wawe mbega yahora akora iki ubu babayeho
gute? Kandi ndabishikako. Umupfaso ni wanje akora kuri aeroport, yakora muri Ijebu, yari umukozi wa leta. Kuvangira ngo akiri ni wabo sinzi ko bayigeze kurima mugabo uri kugira babeho baje kurima bacinge ugasanga umuntu yari mu kozi wa leta hanitse hari aye atanga zitomati n'ibitungu kugira babeho
nde byaraboroheye kumubona igihe muja kumura
nagiyeyo ndivyanyoye na gatoyi nagiye yose ngashitse yose saa 3 mu gitondo nabo saa 9
mwari mwahazimiye
yeka narashitse abo mbaza bakabanyegeza kumbe mu nyamaze kubabona barafize ukuntu hari umuntu hari yabakiriye bagenda uwo muntu amuciye ko ntushobora kubabona namurangiye ari mu kongomani yaciye ati yarantu bashikiye rero umwanya wose waheze bari kwarabategura bari mu mirima kugira baje koga ndi gusanga basa neza bacabanya kinyira no mu nzu batiye isikuye neza kugira abanyereke ko baba mu nzu cyangwa kumira nk'iyo muhira
iyo mirima bari bavuyemo baraguza amatongo
oya hariya muri Kongo hari ibisanze uragenda ugasaba umuntu ahagukarima cyangwa n'ukurimira abantu barimira abantu
gucingera
bacingera kugira ashobore kubaho aka mona inaje gutera ngaha aye kwahugira abave muri izo ngwane barimo hariya ikarabwira nsabe ko nanjye ndabasanga cyangwa ndarukira uburyo kugira kumira hari
agira cyane ivuze ko patiri majambo make turangize kino kiganiro
yego kintu no vuga birababaje byabaye nta numwe yovuga ngo ntibibabaje birababaje cyane ariko rero ikintu kihari muri ubwo bubabare umuntu yo kwifata gute cyambere no kubanza nawe ukingira ubuzima bwawe hari ibintu batwigisha byinshi urashobora kugenda kuba binonosoye neza bakagufasha kugira ubandanye ufise amagara meza ubwa mbere urashobora kwikuramo ivyumviro bibi cyane biguma bimena umutwe umanya wose bavuga uti bazogaruka cyangwa ugasenga Imana Imana ikagufasha ngo n'uruhara rwa mbere bishoboka mbere ukarondera abantu baguha akanyamuneza muza muraganira no gusenga ugasenga wenyine ukarondera ibintu bigufasha kugira utekano ugira amagara meza
ngomba ndangize kuri ijambo ryanditse mu gitabo cya Filipi gice cya 4:6 bavuga ngo ntimugire icyo muyiganyira ariko muri byose byo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyumviro byanyu muri Kristo Yesu bivuga ngo kwiganyira kwiyumvira ivyumviro birebire ikibiruta no gusenga Imana siniteze yuko kurongora cyangwa kujya mu bandi bagore kwa cyo byogufasha ahubwo kwegera Imana ntiwiganyire ugasenga nayo ikazana amahoro ku isezerano ryayo mutima wawe nibyo numva byo kugira ikimasi hano
turangize kino kiganiro twibutsa abatwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika aho twariko tuvuga kubijanye n'umubano wo mu ngo kububakanye badasangiye ukwizera reka rero dushimire bano batumire Patiri Nsengiyumva Pierre muri mubiro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakengurukiye
murakoze cyane
Pastor Diridiri Adrien murongoye ishengero Guérison des âmes turabakengurukiye
yego murakoze Diane kubona mwasuye kuntumira
dukengurukire kandi n'umushinga ntaye Hatungimana Celestin yashimye kuza kutubwira ubuzima bwiwe bwo mu rugo
murakoze namwe nagomba nshime kuko nsana uburemurutse gatoyi
Diane ndose narinde meshije kino kiganiro ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku ijwi rya Amerika
Yane ndonse yarakoze tukazotunganya rero ikindi kiganiro turaba ingene abo bayoboke baze byabariko barakigwa mu ngo zabo zitandukanye mumvise yuko batanguye gutahuka ikiganiro muhejeje kumviriza ni ikiganiro twari twarabashikirije bakiri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bari bahungiye ahitwa Atkamanyola Ntuti bakunzi bacu twongere tuyifurize pasika nziza n'umugoro wa mwiza Diane nahazwe twari kumwe hamwe na Innocent Kimenyi mu bubandanye mururanikwa Thank you.